Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Amahoro njuti bakunze muteza amatwiganiro zira dijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano mu isura gatano muri kumena Joy Diane nahazengiye kuwashikiza makuru twafitiye muri kano kanya. Isi yose iri kwirahimbaza umunsi wahariwe umupfasoni.
Ntagateka dufise twebwe abakenyezi tugiye gusenya turahura n'ingorane. Bamwe barakubagurwa bagafatwa ku ngufu abandi bakicwa.
Uyu numwe mu bapfasoni uno munsi usanze mu buhungiro aho bari bavuga ko batorohewe. Iyo ni zimwe mu nkuru tugaruka ko hanze hato mu bihafi ya radio yanyu. Umunsi mukuru mwiza abapfasoni mwese namwe bigeme muteze amatwi ijwi rya Amerika. Makuru tuyafitiye muri kano kanya za kwibanda kuri uyu munsi uri kurahimbazwa mu makungu. Mugenzi wacu James Jovin yagendeye amakamba atandukanye muri Tanzania, abarundi kazi bayahungiyemo bamugira ko ari umunsi ubasanze mu bibazo bitandukanye birimo n'iby'umutekano.
Iyo tugiye gusenya kwa dusenya inyuma y'ikambi turafatwa ku ngufu abenshi.
Hariho ingorane zimwe zimwe tugihura nk'abakobwa bamwe bamwe cyangwa abagore. Hari aho usanga bafashwe ku ngufu, kandi mu gihe bafashwe ku ngufu bakabakurikirana ababagiriye nabi bakabafunga. Inyuma y'ukwezi cyangwa y'amezi abiri ugaca usanga uwakoze iryo bara yibereye muhira ntacyo yinona. Hamagara ugaca usanga umukenyezi ariko arabaho umengo ntabwo idegembya afise. Gacusanga rero mu mutima wiwe umengo n'uwo munsi mukuru ntiwarukwiye no kubaho kubera ibyo bibazo nyine umuntu ahura nabyo.
Dufise inono n'akabonge kuko turiko turawuhimbaza ariko nta munezero mwinshi dufise. Abakenyezi ntituronka agahuzu twambara, ntituronka impuzu zidukwiriye. Ikigeretseko iyo tugiye inyuma y'inkambi turafatwa ku nguvu.
Uyu munsi mukuru turiko turahimbaza uyu munsi twebwe abakenyezi ibindi bitanu duhimbaye ne bitanye n'ubukene bw'impuzu n'ubukene bw'imfungurwa bidakwiye ntibaduhindurira udufungurwa. Nta gateka dufise twebwe abakenyezi tugiye gusenya turahura n'ingorane ko bamwe barakubagurwa bagafatwa ku ngufu abandi bakicwa.
Hariho abantu badashobora kurya ubugari bw'ubugore, harimo abagwaye estoma baburiye baca bagwara. Vyasabwa yuko muduhindurira nk'utundi kuzamura ducishirizamwo utundi nk'agasembe aho nk'agaceri n'utundi n'utundi. Muratuzi namwe imboga murabona hari igihe muduha ubushaza. Abana barakunda kurwara mu nda baburiye, harimo n'abadashobora no kuburya. Agasabune iyo sabune muduha mu mezi abiri ziba zikwiye nko mu ndwi zibiri kuko nta muntu yakoresha isabune imwe ukwezi kose. Mbese nk'umwana nagiye umwana agwara gucibwamo ugaca usanga ukoresheje ibintu byinshi kandi nawe atamahera uronka. Turakenye cyane rwose.
Icyo dusabye leta ya Tanzania na UN ubwa mbere yoduha imfungurwa zishya hamwe n'inkwi zo kuzicaniza mu ntumbero yo kwikingira iri fatwa ryo ku nguvu ko ryogabanuka.
Ikindi twongera ko dusaba leta ya Tanzania na UN turabasaba twebwe abakenyezi ko moturosa impuzu natwe twambara zidukwiriye nka kurya abagabo mubaha amapataro natwe mukaduha impuzu zidukwiriye kugira ngo aho tugiye hose tubonekane yuko turabakenyezi. Dufashwe mu mugongo na leta ya Tanzania na UN.
Aba bakenyezi bo makamba atandukanye muri Tanzania bayaze na mugenzi wacu James Jovin. Muri Kongo naho mu misozi miremire ya Minembwe abapfasoni baho bo bahangayishikishijwe n'ikibazo c'intambara gikomeje kubagira abapfakazi no kubahekura. Ibindi na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Ugeze muri santere ya Minembwe irimo impunzi z'abakongomani 45,000 zavuye mu bice bitandukanye by'itombwe Rugezi, Kabingo, Karongi, uhura n'urujya n'uruza rw'abagore bamwe bagurisha impu muri santere abandi nabo badafite ubwoba. Uhura nabo berekeje mu isoko abasirikare bafunguye ahantu bita ku Munyi bikoreye amasukari n'amasabune bagiye kugurisha kugira ngo babone ifu yo gucumbira abana. Na muri Mbodeli aragaruka ku ngaruka izi ntambara zabateye muri aya magambo.
Ejo bundi twapfushije abagabo barindwi bari mu nka zabo barabica na zanka zabo barazishorera. Dufite ikibazo cy'intambara kitugize igihe kandi turi kumwe na leta ariko ituzungurutse ntihaye dutabara. None ibyo bintu bituburiye uburyo biradutangaje. Turi ababyeyi twarize rimwe ababyeyi twikoreye amaboko Karing, Gahwera, Turumukuba ngo twahuye n'izindi ntambara zitahuye n'abandi.
Nyasingizwa Benine, n'umuyobozi uhagarariye abagore mu Minembwe, aganira n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone, yavuze yuko izi ntambara zimaze umwaka wose muri aka karere k'imisozi miremire zagize ingaruka nini ku bagore abereye umuyobozi.
Dufite hafi umubare w'abagore bamaze gupfusha abagabo nka 30. Dufite abagore bapfushije abana b'imisozi batarashaka nabo bagera kabo. Dufite abagore nka kesi basira na kubyeyi babaye ziyo. Abagore barafata bagiye gushaka icyo baha abana kubera ko nta bushobozi baba bafite, nimba bagiye mu mirima bamwe bakabafatiye. Uzi ko bamwe bari bagasanya amateka, hari abagore bamwe bari bafashwe amatekwa na bamayimayi abandi n'ibindi mitwe yitwaje intwaro. Urumva izo zose ni ingaruka tuba dufite mu gihugu nk'abagore.
Aba bagore batuye mu karere k'imisozi miremire bari basanzwe bahinga ndetse bagakamisha amata y'inka abagabo babo boroye, bahamya yuko inzara batewe n'izi ntambara zatumye bamwe mu babyeyi babura amashereka yo konsa abana. Resa na Mahoro ni umugore w'umukaringi wahungiye mu Bidego.
Gize umwaka wose mu ntambara twavuye mu mazu twatewe, bamwe bati ibintu tunyagwa ibintu duti imirima, none kuri ubu ngubu aho tugeze abana ko barabyara abana bakabura ubuzima bwo kubarera, tibafite amashereka kuko badafite icyo barya. Umuntu azaba n'icyo yonsaho umwana kuko cyo wariye, ariko ntidufite icyo turya. N'abo bana bavutse ntibafite icyo banywa, n'icyo biyorosa ntacyo bafite. Habe naho kuba amazu yarahiye ntaho turi, izo zose biratugoye, nta kintu na kimwe dufite. Turagowe cyane cyane nk'ababyeyi ho cyane, ibintu byaranyazwe, imirima yarashize, no kugeza kuri none uyu mwaka wa kabiri dutangiye turi mu ntambara, ntiduhaya duhinga. Turi muri ubwo buzima bubi bw'intambara, ntacyo twadukora habe na kimwe.
Umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza Nzabinesha avuga yuko iki kibazo cy'izi ntambara ziri mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe bagerageje kuzisobanura inzego zitandukanye zishinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko ntiyagira igikorwa kugira ngo izi ntambara zihagarikwe.
Uwo tutarabona ni umukuru w'igihugu, ariko nawe twabonye directeur de cabinet wiwe, abaministre benshi, abakuru b'ingabo, chef d'état major yageze ahangaha, n'abandi benshi, n'aba ingabo z'amahanga n'abandi. Ku bibazo by'umutekano tibirakemuka n'ubu kiracyari ikibazo.
Mwumenya yuko mugiye kuri kino cyumweru hizijwe umunsi mukuru w'umugore, abagore bo mu Minembwe bahisemo kuzawizihiza ejo ku wa mbere, bibuka babo biciwe mu ntambara n'abafashwe ku ngufu ndetse n'ababuze abagabo n'abana mu ntambara zimaze umwaka wose. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Vedaste Ngabo, urakeneye tukiri ku vyino munsi wahari wapfasoni n'abigeme, hari bamwe usanze baratanguye kwiteza imbere no gushigikirana hagati yabo. Muri bo harimo umunyarwandakazi yitwa Umuziranenge Blandine w'imyaka 30. Blandine akora makotex ashobora gukoreshwa imyaka 3. Mu kiganiro na mugenzi wacu Asumta Kabuye yamugendeye ahakorera, yamusigure ko uwo mugambi awiyumviriye inyuma yo kubona abana bakobwa batamashure kubera kutagira za cotex bakoresha iyo bari mu gihe imihango yabo.
Iki kibazo cyo kugorwa no kubona ibikoresho by'isuku abakobwa n'abagore bakoresha mu gihe cy'imihango niyo cyatumye umwari Brandine Umuziranenge atangiza umushinga wo gufasha abana b'abakobwa basibaga ishuri mu gihe bagiye mu mihango babitewe hanini no kubura ibikoresho by'isuku bizwi nka cotex mu ndimi z'amahanga. Umuziranenge namusuye aho akorera mu karere ka Kicukiro atangariza Radio Ijwi rya Amerika ko yatangije uyu mushinga nyuma yuko nawe yahuye n'iki kibazo, akifuza ko nta wundi mwana w'umukobwa wazahura nacyo.
Byari byarambayeho, ntabwo twakuze abantu baganira ku mihango ngo babihe ako gaciro gashobora gutuma nubwira umubyeyi ati nshaka iki, yumva ari ikintu cyihutirwa. Kugeza aho ushobora kubwira umubyeyi ati nshaka cotex, akazakubwira nko nka nyuma y'icyumweru ati noneho ngahakira amafaranga, azi imihango itegereza icyo cyumweru kikarangira. Nibyo nari nabayemo kubana n'abantu badashobora kwibuka byihuse. Niba ukeneye cotex kuyikenera uwo munsi isabye cyangwa ejo yaho kurusha uko wakaka ikaramu bakazayiguha, ikindi gihe bumva byabajemo. Feri yanjye ni uko wenda umuntu atabihaye agaciro cyangwa atumvisha ububabare ngiye ndi kugira, ariko hari abafite isayide noneho n'amafaranga ntayo.
Ahereye kuri izi ngero zinyuranye zamubayeho cyangwa yumvise kuri bagenzi be, Umuziranenge yahisemo gukora umushinga uzafasha abakobwa kubona cotex kandi zizaramba. Mu gapaki kamwe gakorwa n'uyu mwari habamo cotex 5 zishobora gukoreshwa mu gihe cy'imyaka 3.
Imwe ishobora kumara amasaha 6 kugera ku 8. Arayambaye imwe mu gitondo, ageze mu masaa 6 arahinduye afashe iyindi. sibaye byite iyo atashye abasha kuzimesa akambara yindi ni ya gatatu nijoro noneho mu gitondo zazindi zibazabashe kuma akaba yakoresha izindi ebyiri zisigaye ku buryo muri sike twizera ko izi zishobora kumufasha akakomeza akazikoresha mpaka noneho ku bijyanye no kuyimesa nabwo tukamwibutsa ni ugukoresha amazi akonje nta kindi ashyizemo agakoresha isabune isanzwe atari izi zirimo impumuro ubundi mu kwanika akandika ku zuba risanzwe ntigere na rimwe akoresha ipasi kuko ipasi uyikoresheje aha hatakaza bwa bushobozi bwo gufata hari hafite ubundi tukanamwibutsa ko agomba kujya azibika ahantu hatari icyunzwe.
Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2026 bwiswe SHI 28 bwerekanye ko mu Rwanda nibura abagore n'abakobwa 18% basiba imirimo n'amashuri kubera kubura kotegisi. Ibyo bigatera igihombo cy'amadolari 215 kuri buri mugore ku mwaka. Raporo y'umuryango w'abibumbye y'umwaka w'2014 igaragaza ko nibura umukobwa umwe mu 10 bo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara yasibye ishuri kubera imihango. Mu bihugu bikennye 30% by'abakobwa basiba ishuri kubera kubura impapuro z'isuku bari mu mihango bagatakaza 25% by'amasomo yabo abandi bagahitamo kuva mu ishuri. Ibivugwa muri ubu bushakashatsi ni nabyo abana b'abakobwa babiri baganiriye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko byababayeho ndetse no kuri bagenzi babo batari bake.
Hashize nk'imyaka 3 byarambaye bonanye n'igiye gusiba ishuri cy'umweru cyose kubera ko tegisi.
Ababyeyi babasaba se bakakubwira iki?
Ni ababyeyi nayo mfite.
Abakuriraga
abandebaga narababwiraga nyine nibabyiteho bakambwira ati cyose ikibazo hari ibitambaro sinari nzi kubikoresha byarangoraga cyane. Mwirirwaga mu rugo gwenda nanagikoresha kubera kutakimenya ngati ninigendana gishobora guhubuka kikoga nka sikeba kuruta uko nakwisibira ishuri.
Ngiye ntabwo nigize nsaho wenda ababyeyi banjye kutegise ngo bazinyime ariko hari bashuti banjye nzi twiganaga baziburaga rimwe bakanasiba n'ishuri iwabo mubaza ati se kuki utaje ku ishuri ati nabuze igikoresho cy'isuku ati mbibwira iwacu nkabona ntibabyitayeho kuko hari n'igihe abanyeshuri baba muri gukina wenda nk'agapira mukinaga gishobora kuba cyanatakara kikagwa hasi ku mugani ugasebe ubwo rero aho kugira ngo bajye gusebera ku kigo baba ati aho kugira ngo nzaze nkine n'abanyeshuri kigwe nsebe nzigumira mu rugo ntawe uzamenya ibyambayeho.
Intego akaba ari uko mu myaka 3 nta mukobwa uzongera gusiba ishuri kuko yabuze icyo gikoresho cy'isuku.
Intego ari uko ati byibwize mu myaka 3 ntagire undi mwana usiba ishuri avuga ati nari nabuze ibikoresho by'isuku. Umuryango nyarwanda washe kumva ko imihango ari ikintu kiri natire nk'uko umuntu arwara ibicurane ukanamuha pole yababara ukabasha kumwumva urumva byibuze bibanze babinormalize muri rusange. Ariko intumbero yacu nk'uko nyine natangiye n'ubundi kubera ba bantu 18% urumva n'abantu bashobora kwingayira miliyoni 2 ubwabo babasha gusiba yaba ishuri n'akazi nabo nyine bahitamo. Niyo ntumbero yacu mu myaka 3.
Uyu mwari w'imyaka 30 amaze kubona ibihembo 2 kubera uyu mushinga we byamuhaye agera ku 30% by'amadolari ni ukuvuga ko akaba miliyoni 30. Umuziranenge avuga ko byamufashije mu gushaka abakozi kubona aho bakorera no gutumiza ibyo gukoramo kotegisi byinshi dore ko byose bituruka mu Bushinwa. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kabuyi, urakeneye turacibanda kuno munsi mpuzamakungu hariwe abapfasoni n'abigeme nanje mu kiganiro muri isanga nakoze mu kanya navuganye n'abapfasoni batandukanye bari mu makambi ndetse n'abari mu bihugu byabo bitandukanye bagaruka kukungene bariko barahimbaza uno munsi wabo.
Nakunze tuhimbaza nk'uko usanga ubukene buturembeje tutaronka ukuntu tugirane tuwitegurira ariko hariho nk'aho duherereye hariho nk'ishyirahamwe rya IRC rikoresha uwo munsi mukuru w'agateka k'umukenyezi rero natwe kubera izuba ejo tuzogenda kuhimbaza turi benshi nyine akama twarakitabye baradutumiye.
None murumva ko muzohimbaza mwebwe jo no muri rusenda abo twavuganye bambari yuko nabo bazohimbaza ku munsi wa kabiri. None uyo munsi mu miryango ho hubasanze gutega Emede
ntakwiteza imbere ntakuntu nyeso kwiteza imbere kubera usanga acizigene turindira nk'udufashanyo turanyere mu mihano yacu ejo akamuga izaya gutanga urugeze natwe tugeze tugenda tuzatanye n'abandi bakenyezi ndetse n'abagabo baje badufate mu mugongo.
Umaze igihe kingana gute muri iyo kambi ya Mutendere Gaeme?
Maze y'imyaka ine.
Hanyuma uno mwaka rero mu mwaka uza nkano mango kifuza yuko uno munsi wo gusanga umeze gute mu buzima bwawe bwite nk'umupfasoni, umeze gute mu muryango wawe?
Nuko oda namaze nko kwisigana kuronka kandi ni fasha nka mu bandi mbere nk'abandi tugahimbariza hamwe n'abandi bakenyezi nanjye mberewe nkawe.
Hama none Gaeme, aho onye mu ikambi ibikorwa bitandukanye vy'abafasoni mukora mwirondeza mutuntu ni nk'ivya
ntanaka nta gakorwa na gatoyi ntariho twokora kubera turindira dupfokeye ibyo kurya ubupfu busaza hama isoko irugaye nta kuntu ntidusohoka inyuma y'inkambi nta kuntu nyene turonka ukuntu twisashe.
Harigeze kuba havugwa ikibazo c'abapfasoni iyo mugiye kurondera inkwi hanze y'ikambi babagirira nabi bakafata bamwe n'abandi ku nguvu, ico kibazo kiracahari?
Kiracyari ho
pe. Hanyuma abajeje umutekano bababwira iki?
Abajeje umutekano bariho baragerageza buke buke, ariko ico kibazo cyaranse kuvaho.
Nuko rero Yemi, bakoze kuri kano kanyu duhaye kugira ngo dushobore kuyagutubwira ubuzima ubayemo ngaho mu ikambi ya Mutendere.
Murakoze.
Turase na Jeannette ku yindi murongo wa telefone. Jeannette ikaze. Uherere he ga Jeannette?
Ndi mu nkambi y'impunzi mahama.
Umunsi mukuru mwiza Jeannette, hama ugusanze gute no munsi?
Ego murakoze cyane, umunsi mukuru uyu munsi tubona neza. Ego twakomeza kuwuhimbaza, uretse ko tuko turawuhimbaza tutari mu gihugu iwacu. Ariko turagerageza uko dushoboye tukifatafata nyene nk'uko twamye abarundi kazi twifatafata. Tukagerageza guhurira hamwe n'abandi bakenyezi bacu, hanyuma tukavuga Imana, tugashimira Imana kubw'uyu munsi mukuru wacu. N'ubu urabyumva ko twari mu rusengero gusima Imana. Turagerageza nyine tukawuhimbaza muri duce tuba dufise, tugahurira hamwe, tugasangirira hamwe, hanyuma tukanezerwa. Nuko tutakiye kuwuhimbaza.
Nuko mwawuhimbaje. Hamagajane, aho onye mahama ingorane zihariye ku bapfasoni bahahungiye ni nk'izahe?
Ingorane zihariye ku bapfasoni bahahungiye zirahari. Bivanye n'uko turi mu gihugu cy'ubuhungiro, twahunze tudandaza bafite badandaza. Nyine ingorane ntizo zibura, kuko murazi ko umupfasoni akenera utuntu twinshi, haba mu mibereho. Umuntu ngore akenera utuntu cyane tumufasha mu buzima. Nicyo bituma rero mu buhungiro tuzagerageza nyine tukifatafata, ariko ntibiba byoroshye.
Hari akantu wari uvuze mu kanya Jeannette, uvuga ngo ni umunsi basanze mu buhungiro. Uno mwaka w'2020 ni umwaka twavuga yuko udasanzwe ku Burundi burindiriye amatora. Amatora abaye mu gihe habaye impari nyinshi zaje zitegwa n'ikiringo kidahuriza ko na bose cya perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Mwebwe nka pasta ni bahunze, mwiteze iki kuri ayo matora yo mu Burundi?
Kuri twebwe twahunze turiteze ko hoba impinduka mu gihugu, hanyuma tugashobora gutahuka mu gihugu cyacu. Nicyo turiririje n'umurango, turiko turasenga Imana kugira ngo abo banyepolitike bumvikane barabe ingene vyogenda, hanyuma amatora agende neza, amahoro agaruke mu gihugu, natwe abavyeyi tugaruke mu gihugu iwacu, turonka turererera ibibondo. Nitwo batwaravyaye, hanyuma ngo abana bacu bakuriye mu gahinga hanze y'igihugu cyacu, ntacyo tuba dufise tubaraze, nta naho tuba dufise tubasize, ariko amahoro abonetse tugataha vyotunezera cyane. Ego canke nyene ni ukuri muri make turifuza nyene ko haboneka amahoro, hanyuma umuntu wese akidegenza mu gihugu iwabo.
Izo mpinduka nk'uwo kubwira ngo zishire mu migabane nk'itatu ABC, wovuga ngo zoba nk'iza?
Impinduka ya mbere ni impinduka mu byerekeye bya politike. aba ni politiki nyene zakumvikana hanyuma bakamenya ingene bayobora abanyagihugu babo Imana yabahaye kurongora. Ikigira kabiri cyifuza nuko igihugu cyacu ubukene bukirangwamo dohera n'ukuri kikaba igihugu kirimo ibyo kurya n'ibyo kugaburira abandi. Je nakuze mboni iwacu hari indya nyinshi ariko ubu hari inzara, hari ubukene, ibyo bigahera tukabwira igihugu cyiza giteze amata nk'ubuki nk'uko basokuru bakikiraze. Ikigira gatatu ni uko bene Burundi nabo twofatana mu nda tukarengera amoko, tukarengera imiryango, tukarengera imigambwe cyangwa tukarengera intara, hanyuma tukubaka igihugu cyacu Imana yaduhaye twese dushyize hamwe. Numva ibintu bitatu navuga byari
yego, kandi ngira ngo reka tukwifurize kuko byifuza ariko byogenda.
Yego, murakoze cyane.
Yego, none Gajane, hari abandi bapfasoni muri kumwe ngaho kugira ngo nabo twumve ingene ico bagona.
Abapfasoni twari kumwe ariko ubu ntibari hafi, bari mu rusengero. Je nagiye kure kubera umuziki, kuko umuziki tuzabumva. Ntibanegerega.
Oya, ntacu. Hama ayo masengesho yanyu musengera hamwe, idini idimwe rimwe rifise abaryo barizamo canke musengera muri rusange?
Oya, hageze nk'uyu munsi turagira ibikorane by'abagore tugahuza n'amasengero avuye hirya no hino mu nkambi. Twese tukajya hamwe tugasenga Imana, tugashimira Imana nk'abagore nyine b'abarundikazi twahunze dusenga, tukajya hamwe tugasenga, tugashimira Imana tumajije imyaka itanu mu buhungiro. Hanyuma n'ukuri ibintu bikagenda neza, nakubwiye ko na dukeye tuba dushyize tudushyira hamwe hanyuma tukadusangira.
Yego, icyo gikorane cy'uno munsi cyatangiye uno munsi kizomara umunsi umwe.
Twagitangiye kuva kuwa gatanu tugisozere uyu munsi.
Hama ibikorane nk'ivyo ubundi hari igihe usanga bifise intumbero, mwebwe intumbero yanyu ni ya?
Intumbero yacu ni nyene yari nko kwifatanya n'abagore b'abarundikazi kugira tunezerwe, twifurizanye umunsi mukuru mwiza mpuzamakungu w'abakenyezi.
Urakoze cane gose, ndakwifuriza umunsi mukuru mwiza Jeannette. Niwasubira impande yabo bakenyezi bose biri kumwe ati ijwi rya Amerika rirabazirikana cane.
Yego, murakoze cane.
Urakoze umunsi mukuru mwiza. Turafise Parfaite ku murongo wa telefone. Parfaite, ikaze. Nayo mvuze ngo umwaka mwiza. Umunsi mukuru mwiza w'abapfasoni. Ni Parfaite.
Murakoze namwe cane.
Uherereye he?
Ndi mu Rumonge mu Burundi.
Mu Rumonge mu Burundi, wawuhimbaje gute none?
Twebwe tuzohimbaza ejo kubera wahuriranye n'umunsi w'Imana.
Hanyuma n'umunsi wasanze gute abapfasoni mu Rumonge? Ndazi ngaho mu Rumonge abapfasoni baho barakerebutse, bari mu bikorwa bitandukanye vyo kudandaza, vyo kubwira iki. Uwasanze bimeze gute?
Abakenyezi turatekanye, umwe wese abeshejweho no gukora.
Yego,
kuko nicyo kiranga umukenyezi, kuko umukenyezi ariwe yubaka urugo. Ibikorwa nibyo turanga, udusanze rero turifuka ibyo turiko turakora kugira ngo twiteze imbere.
Hanyuma rero amateka yanyu nayo muri rusange?
Amateka nahatagira ngo de bimeze neza, kuko umukenyezi igihe atekaniye mu rugo rwiwe agashobora gutunga umuryango, agashobora kuba yivuza, agashobora kuba akibwenge cyane cyane, kuko guca ubwenezo bituma umuntu atera imbere. Nusha mvuga yuko umukenyezi amateka aba ameze neza, kuko ubuzima nakatihabwa. Umukenyezi rero mu gihe ashobora kuvurwa, ashobora gutunga umuryango neza, ibyo bigatuma umuntu yavuga ati turatekana.
Hari abakomeje kubivuga no muri kino kiganiro babigarutse ko bavuga ngo abapfasoni mu Burundi ngo muhabwe imyanya ikomeye, vya bica 30 birenze na kure babirenze ko. Wewe wicura kivuga kwiki? Imyanya mufise mu buyobozi irakwiye kongerezwa cyane?
Ntishobora gukwira, ntirakwira, ahubwo nibaza yuko muri iki gihe twimije amatora bizokwira. Kuko ngira ngo birategekane, ngira ngo no mu bwiza shingiro twatoye mu minsi ishize dutegerezwa kujamo mu bafata ingingo, kuko ingingo nyinshi ziba zitwerekeye kuko no mu bice byinshi by'abantu bari mu byo gutuburundi cyane cyane abakenyezi nibo benshi mu gihe rero dufise ibice bike kandi ariko byo kuri benshi urumva no kuvuga ko bashaka dufatira ingingo natwe dufatira ingingo dutwereke tutarimo usanga kenshi hari ibibazo biturengeye
hanyuma gapambete baravuga ngo babivuze ku muntu ya telefone ari mu Rwanda aho yavuze ngo barashima iterambere rigeze ku mufasoni ati mugabo hagati mu gihugu iyo terambere ntiriraha umufasoni ntaramenya amateka yewe ntaragira iki tugize imana wowe duhamagaye nawe uri hagati mu gihugu cyo Burundi aho vyifashe gutuma umufasoni wa ruguru anganya gutera imbere n'uwo mu gisagara bavyumva co kimwe naho rumonga ari gisagara haracari hagati mu gihugu
mu bisanzwe mu gutera imbere k'umukenyezi iterambere ry'umukenyezi rimuvako kandi rikongarika mugarukako ni ukuvuga rero ngo umukenyezi niwe nyene yiteza imbere umuntu w'amashirahamwe kuja hamwe n'abandi gukorana n'abandi no hagati mu gihugu byarahashitse mu gihe rero abantu bakorera hamwe nta kibuza ko batera imbere urumva ubwiye mu bandi uratera imbere mu gisagara batera imbere kwabo mugano mu gihugu hagati n'abatera imbere kwabo kubera yuko baba bakora mu mashirahamwe baterana ubupfu
yego aho mu rumonge n'ahandi hatandukanye hagwiriye ibikorwa by'ubucuruzi hakunze kuvuga ikibazo cyo guharika caza kibangamira n'abapfasoni baharikwa kiracahavugwa ga parfait
kihavugwa cyane cyane gose kuko akenshi nkaho duherereye usanga hari nk'abantu bari mu idini ya Islam rero nk'abo bantu usanga umenga barabire kuriwe ariko no handi mu giho mu bandi batari muri dini barabikora cyane kubera yuko abenshi bitwaza uko kwegera abo bene wabo babana usanga imigenzo isa n'uko kuvuga yuko hoba nkungahaye n'imigenzo menda n'imigenzo ariko hari ukuntu bari babitugije bavuga yuko umuntu wese yandikanwa n'umuntu umwe muri eta civile nibaza ko
byo guharika canke kugira iki ndibuka hari abafasoni bigeze ko bakora imirimo yo kuroba ngaho mu rumonge bikaviramwo ingorane mu miryango yabo bavuga ngo uko kuja kuroba bituma baja mu bindi mu zindi ngeso mbi abashinga ntahe bagasaba yuko abafasoni batosubira kuroba ico kibazo kigeze he
mwisanzwe ntikwari ukuroba bari abantu bitwa abapishi bobo abo bantu bari bafite akazi impande y'ikiyaga cya Tanganyika bakajya kurondera ibyo abarozi bafungura mwico gihe rero abarozi kenshi kubera yuko baba basize imiryango ruguru baca basanga kubera begeranye cyane n'abo bakenyezi bakorera aho kuri Tanganyika ugasanga bagiye mu bindi nk'ubuhumbu n'ibiki no guharika bifata bijyamo ariko nyakubahura Matayo yarabitujije ubuye nta mufasoni asiri kuri Tanganyika ubuye hateka abahungu cyangwa abagabo nibo bakora ku mpande y'ikiyaga Tanganyika abakenyezi bajya kudandaza gusa barangura imboga bongera bazidandaza
nta kumigwa none bihava abamwe mu gihe abari batungishijwe n'ako kazi kuko gashobora gutungisha abantu
ego mugabo udatungishijwe naka utungishwa n'akandi kandi mu gihe ari ibintu bihungabanya umutekano kuko nk'ibyo bihungabanya umutekano kuko bihungabanya agateka k'umukenyezi w'ubundi aba yasigaye rugo ni ukuvuga yuko ukigize kimwe hariho n'ikindi gitinda kigatora inzira
nuko rero nshutse bakunzi bacu kino kiganiro cyose mushobora gucumva kumubwiye kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mujahanditse muri isanga ni kiganiro twagiranye n'abatandukanye bagaruka kuri uno munsi muzamakungu wahariwe abapfasoni nino ngahari ndi no mu Kinyarwanda tukabisozera twongera kwifuriza umunsi mukuru mwiza abapfasoni nabigeme aho muherereye hose no munsi ni gwanyu muhimbaze neza koze Facile Gebehu na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma je mumva kuri micro na Lydia ni nahazwe tubasigiye kano karirimbo umukenyezi
Na na ba ba yeah.